Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 turabaramukije nshuti turi kumwe kuri micro bari kumwe nanje Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe gihakarere ka Afrika madeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Nyamara icyo gihugu kiratewe impungenge n'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Akarorero Zambia yabaye igihugu ca mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cya COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Mu bubaye ubwa mbere muri uyu mwaka Ubushinwa bwaragabanije imitahe bwemeye gushira muri Afrika kuva ku miliyari 60 y'amadolari akaja ku miliyari 40 y'amadolari. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho bariko basaba ko amadeni ibihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ibyerekeye ubutunzi bitameze neza muri ako karere ari ibintu byumvikana. Naho umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'umwe bwa Afrika Musa Faki yakira neza ibyatangajwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping byerekeye guhanagura amadeni ibihugu bya Afrika bitegerezwa kuriha icyo gihugu muri uyu mwaka urangiye w'2021 yifuza ko bwoshika kure mu gutera umukono ku masezerano aboneka ku buryo bugaragara ku bijyanye n'ibikorwa by'inyubako byo muri kazoza hamwe n'amafaranga azokoreshwa mu kubishyira mu bikorwa. Yamara Ubushinwa bushaka gushyira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushyigikira amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afrika, bumenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaji hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afrika. Mu gihe Ubushinwa ufise impungenge ku madeni bwahaye Afrika, ibihugu byo muri ako karere byo babibona gute amadeni y'umurengera vyakiye avuye muri icyo gihugu yiyongeye ko yari asanzwe yatanzwe n'ibihugu byo mu rengero bw'isi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga amadeni kibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FN. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Andre Nikwigize muhinga mu vyerekeye ubutunzi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza yo mu Burundi. Pascal Niyonizigiye ari i Bujumbura. Turafise ikibazo ku telefone, turiko tugerageza gushikira Andre Nikwigize. Reka dutangurire kuri Professor Pascal Niyonizigiye. Ndabaramukije.
Yambo neza.
Yego, iki kibazo izi mpungenge z'Ubushinwa ku vyerekeye amadeni cyahaye ibihugu byo muri Afrika kibona ko bitanguye hari imaze kuja aho bidashobora kuriha ayo madeni, izo mpungenge muzibona gute?
Izi mpungenge zumvikana cyane kuko Ubushinwa burya buragiye ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afurika nka Amerika cyangwa ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba, usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'ifashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakabigenza bikaba biri mu nyandiko, ariko kenshi kubyerekeye ubushinwa bica mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisema bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubucuruzi byasa n'ibyorohewe gufashwa n'ubushinwa kuko yavuga biti abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba ibyo rero uko badufasha yasubwira ngo dukomeze kubahiriza ibigenge muri politiki kuko ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba cyangwa Amerika bikunda kubigira ugaca usanga rero ibihugu byo muri Afurika byarasabye amadevi menshi bidashobora kwishyura wari ubwite yuko ku bihugu bya Uganda, ibihugu bya Zambia reka mbere no muri Kenya uraze amadeni yafashwe mu gufasha Mombasa n'ibindi usanga hari igihe ugasanga bishoboye kwishyura ayo madeni mu Bushinwa nabwo ugaca bubona yuko uhomba ugasaba ubusigaye yaba neza kugira ngo barabe birabufasha kugira ngo batakaze amafaranga yabo.
Ayo madeni Afurika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afurika biravugwa ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako n'icyo cyaba gituma ibyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni biba byagenze gute kuba twumviriza mu basigurira
n'ubwo yaje yuko n'icyo cyose gituma n'ubwo byo muri Afurika bidashobora kuriha ayo madeni y'ubushinwa niko nk'uko nabivuze ari amadeni aca mu nzira zitagaragara cyane ngo zimenyekane nko kurya ibindi bihugu bikunda gufasha Afurika bigira bigaca mu nyandiko zindi bakabyerekana neza n'ingene amahera azwi gukoreshwa n'ibindi kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira zitagaragara cyane ngo abantu bose babimenye usanga no mu kuyakoresha bayakoresha ku buryo nk'ubure buta agaragaye cyane kugira abantu bose bavugira kimwe inzira n'inzira kandi si nziza nta n'uwose yigisaga yuko hashobora no kuba igihe cyo gukoresha naba ayo mafaranga asanzwe yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora no gukoreshwa mu buryo bitajyanye n'amategeko asanzwe bivuga nk'abantu bamwe bamwe bakaba kwigarurira ayo mafaranga bigaragaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana ibintu igihugu cyasabye amadeni menshi bidashobora kuronka ibyo biyasubiza mugabo hari n'ibindi bituma hari igituma yuko murabona kuva ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hasuye kiza za kovide cumi n'icyenda ibintu bijyanye n'ubutunzi byaratiye inyuma ku isi yose birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere bisubiye inyuma aga muri igihugu cyacu bigateye imbere byose cyane cyane ibyo muri Afurika bibaza yuko ibyo byose ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana ibihugu bigiye birigira bishobora gusubiza agende byafashe gusubira.
Hanyuma nk'aka karorero ka Zambia yaba igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyo mu gihe cya Covid 19 cyane ni ukuri hari amadeni gifite Ubushinwa avugwa ko ari agaciro k'imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Kuba twumviriza byagenze gute kuri icyo gihugu cya Zambia kugira bishike ngaho?
Urumva igihugu cya Zambia burya ni igihugu cyane gifite ibigendanwa byiza n'Ubushinwa cyane. Ubushinwa bwaragerageje kuzana igisahe cyane igihugu cya Zambia yagifara igihugu ose abashinwa nabo burya muri bihugu byacu bya Afurika baza barondera amabuye y'agaciro ugende bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara kubaka ibintu bijyanye na gari ya moshi bijyanye n'ibisuku n'ibindi icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane z'ubukungu bukomeye cyane kuko kuva mu gihe cya 1990 igihe haje igifaro ya demokarasi hari igihugu gifite ingorane cyane mu byo kurinda ubutunzi menshi yasamunzira kubanitse cyane bitaboneka neza kuri n'igihugu kiri no ku makungu wasanga adakoreshwa neza nk'ibira ngo ashobore kuzana inyungu amicyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga cyasabye y'ideni hari ibyiyumvira rero yo gutunganya ubutunzi mugabo hari kuri ingorane zijyanye kwiga fasha ibyo cyo gutsinda ele fala que ele disse ia ngala
none ako karorero ka Zambia ko kobera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afrika ni iki cyacokogwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza mwariko murabivuga nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iki iyo miliyari 6 n'imilyoni 600 y'amadolari biravugwa ko icyo gihugu ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu nk'ishyira hamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu hari n'ibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu ubushinwa bwafashe byo berakarorero gute ku bindi bihugu nicyo cokogwa kugira ngo deni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho
ubwo itsinda mu bigo bitsinda cyane ni kuvuga ko ibyo bya Afrika naho byabona umwembo urabyoroheza mu gutanga amadeni ayo madeni boyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza bakavuga yuko nk'abategetsi b'igihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi ahebwo n'ibindi byaca bashobora kwiga inzira nziza yo kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kuzana inyungu izovamo amahera yo gusubiza ayo madeni nayo ubundi bwo ari ukwisamburira ko kuko turabona murabizi byose muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisubiza amahera bafashe ishyirahamwe rigiye kwisubiza gahunda baravuga no muri Uganda naho abasirikare kugera rwose mu rufuri kubumiyo nkuru yuko kibuga cy'indege cya ANCB kubera gufasha n'umushinwa mu gihe kuye kugira ngo bisize amafaranga bari bahaye igisanga kuko bidashobora gusubiza igihe ariko baragerageza gukemura icyo kibuga cy'indege baranavuga n'ikigo cyo mu Mombasa niyo ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera yacagungira byose cyane akazi nene ngo mahera atagoye rwose
muturindire gato profesor ariko tugerageza kuronka undi mutumire muranywa profesor Funenge muranyumva
yego uhora buhora ariko
nanje ndabumva ariko nta kibazo je ndabumva yego turi kumwe na twako tuvugana na professor hano professor Pascal Nyonizigiye turiko turavuga kuri iki kibazo cimpungenge z'ubushinwa ku madeni giha akarere ka Afrika kibona ko ibihugu bimwe bitanguye kudashobora kuriha ayo madeni ku bwanyu izo mpungenge z'ubushinwa muzibona gute
murakoze ku mijambo mu byukuri impungenge ubushinwa bufite iyo kuri ideni y'ingene ideni ry'abagihugu byo muri Afurika bizorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiriha neza ibyo ntibiriko birabiriha neza muri iyi myaka ya nyuma hari ibihugu bitari bike byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha ibindi nabyo biri mu nzira kandi ifatiro ubushinwa bwafatiye ko nk'uko ari gufatira ku nyungu z'ubushinwa hanyuma zihe deni ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane ni bintu byakozwe n'abatungu imbere ya 18 imbere ya 19 nabo barananirwa kobera yuko abadeni abadeni y'ibihugu bikenye batanze atarihwa ubushinwa nabwo utabiyumvira ngo hariho hariho bishatse buzorenza ko butanze deni bukavuga buti hari aho wongiha mugabo ishobore kuronka abo dufashe mu rugamba rwa politike yo ku isi ibyo rero bishabigira ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 90 imbere y'uko rusika rutembagara kwa mindo ferera ubushinwa rero buriko burabona yuko bwirenze kubera yuko mushobora kugide n'umuntu adakondora ibintu byiwe neza
yego twariko turavuga professor yariko aravuga Pascal kubijanye n'akarorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere muri Afrika cyo muri Afrika cyo mu gihe cya Covid cyananiwe kuri amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyari 6 n'imiliyoni 600 y'amadolari bikaba bivugwa ko Ubushinwa bwarondeye kwiriha mu gufata amatungo akomakomeye amwamwe y'igihugu nk'isosiyete y'igihugu jejwe umuyagankuba n'ibindi ico kibazo nka ibyabaye bigashikira nka Zambia byo bera karorero gute ibintu bihugu byo muri Afrika kuri bijanye no gufata amadeni y'umurengera
akarorero ibihugu bya Afrika na akarero kuko murumva Afrika ni nka kujya k'umuntu umuntu ashaka kugukoresha utabizi cyane we nawe ukagukutereka mbone rero ko ashaka kumuresha reka ndabwire na nicyo bitubwira ibihugu bikenye byo muri Afurika kuko twebwe rwaba biyatora kuko hagati imbere mu gihugu nta kontrol iriho niyo ubushinwa bwufata igice cy'igihugu biragoye ko abanyagihugu b'imbere bushobora kuvuga ngo twe turaha kubera mutenye intwaro zihari nk'izimeze ne nizigitugu ibyo rero bituma nta ngorane ibihugu bya Afurika bifise uyuko ibyo bishobora kutariwa cyangwa rikariho ubushinwa bwo gufata ibyo byose ikindi navuga nuko ibiba biri imbere muri kosa baba barabisineyaniye ubushinwa bwahereza kurabahende bagasinya yuko ni naho ntiwahombye hatoshafatiye none kaho igihugu cyohagana ku ngeti ari muntu uteye ari umubyeyi wumvikane
ariko ibihugu byo muri Afurika biravuga ko amadeni yoroshe ku Bushinwa batabanza gusaba ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibyerekeye agateka ka muntu ibyerekeye demokarasi nk'uko ngo ibihugu byo mu burengero bw'isi bibanza kubisaba aho muhavuga iki
nibyo Ubushinwa ntiburabira ni nka buryo kumuhesko ntiburabira bwo buvuga buti yewemeye gutora nta ngorane icyo nzi ni uko amaze gutora adoca mu mujyi wanjye icyo ni cya mbere atari mujyi wanjye ndofata ibyiyumvo ibyo ntibisanzwe mu bantu batanga amadeni bamwavuga ngo ni abayiziriye mu gifaransa birabaho hanyuma ibihugu nabyo ibihugu byo muri Afurika birazi neza yuko niyo dutora iryo deni ntibaririhe ntawanka imbere ntawanka ni ukuvuga bube ibe Afurika ibe Ubushinwa byose birabihuriza ko
yego Professor Pascal kuri icyo kibazo nyine mu havuga iki ku abavuga ku bihugu byo muri Afurika byemera ayo madeni bibona ko yoroshe kuronka ku gihugu cy'Ubushinwa kitabanza kubaza ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi
ego icyo nicyo nk'Ubushinwa bwashyize imbere kugira ngo biyegereze ibihugu bya Afurika kuko biraboneka ko Ubushinwa n'u Burusiya mbere ari ibihugu nkungura mu nama ibijejwe umutekano y'imiliyoni usanga bafise ijambo kenshi ritakunda guhura na ibyo bihugu byo mu burengero bw'izuba kuko bo bavuga bati akamaro ko kwicika mu byerekeye intwaro z'ibihugu asiha n'akamaro kariho ko kugomba kwijyanza ku giti kugira ngo byinjire bimwe abari byo bijyanzire. Urumva rero ibyo muri iyo rugira kugira ubushinwa burombe ubwo bushigikira bijya nama muri by'umuryango n'ibindi byiza bimwe muri iyo rugira yabitse babukeneye kugira ngo buzane ikintu gishasha cyangwa kihuta ibyahora bigwa n'abandi bari basanzwe imbere mu bice bya ibihugu by'i Burayi by'i Burengera byari byarakoreye bya Afurika n'ibihugu bya Amerika bashatse kugira ibintu gishasha kugira ngo berekane yuko bubu basa n'abatahura cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kwita bigeze mu burengero bw'izuba. Ibyo rero byaratuze ibihugu byo muri Afurika ariko bariki bitwa mu mushinga ariko bitworoheza none kugerageza gukorana n'ubushinwa baragenda baraharonka amadudu menshi basaba nayo badashobora kubigura wumva kubera iki kuko burya ikindi kibazo gikomeye muri Afurika ni iki ni uko imbere yo gusaba amadudu menshi ibihugu byo muri Afurika byogerageza kubundi umugambi wo guteza imbere amahinguro kugira ngo iyimburira ibigize by'amabuye y'agaciro cyangwa ibintu by'ifunguza n'ibindi bishobora guhingurwa bikavamo ibintu biteye imbere bishobora kujyana igihugu kuri Afurika yose mu nzira z'amahinguriro kuko amahinguriro yataboneka ngo dushobore kwihingurira ibintu byacu twimbura tuzokwama turi mu nzira yo gusanga
murakoze
imyaka 70 nibyo tubona gushika n'ubu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sangaho turiko tuvuga ku mpungenge z'igihugu c'Ubushinwa kibona ku bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuri hamadeni vyafashe canke bishobora kutayariha. Twatubiye Professor Pascal Nyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'u Burundi no mu yandi ari Bujumbura, dutumira na Professor Funenge Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'u Burundi nawe ari Bujumbura. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Désiré Ntabiyumva. Désiré urakumva?
Ndabumva neza.
Désiré uhamagaye urihe?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro?
Ufise ikibazo n'icyumviro?
Yego.
Ama ntangiye kubara mu mwaka mushasha.
Twese.
Je cyumviro cy'intangura gukerera izambira bwa yuko mbaza batumire muri Afurika kwere birababaje. Uri kurasoma hariho raporo BBC yatanze ukayisoma neza ukaraba usanga binamaramaje kabisa. Ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi batwara ibihugu muri Afurika sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu ntitwagisiga kimeze kuko gifite imyenda nk'iyi tugiye watugisize ari igihugu kimeze gute kubera uri kwasoma bya kuntu abashinwa baguza ijyangurano yabo kuko naho wasoma na itanzeni ukuntu bari bifite biramera itanzeni ni itanga make meme na birya bya inyero kuye ni itanga make kari raporo y'abashinwa mubwo abashinwa gashaka ukuntu rero yatanga sitagira kiriya gihugu cy'abashinwa ugishikiye cyo gushikira ku mabanki yabo mugabo bazazikaniye akoro na leta rero wase kwishyura abona ibiba kubafata uwo muhanda cyari cyo kintu baba bakoze. Rero jewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi baratanyumva se bashobora kunyumva b'abanyafurika nibarayi bashobora kumwe bubaka ijya bag cyane iniyo afurikani bayikomeze bashyize nk'amafaranga kubera kwebwe tuta afurika ifite tuso ari imeze neza hanyuma ikibazo cyerekeye abatuyenda babajya mbe iyo hashyiriyeho bishyize uwaguranyije abashinwa akagira akava ku gihugu cyangwa hagira izindi ngorane bakamukura ubundi umuperezida aje ntabikoze ese ko bigenda gute? Iki nicyo kibazo cya mbere mfite. Ikindi kibazo bwabyo bigira kabiri bishyize iyo bishyize igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute? Ikindi kibazo bigira gatatu mfite bakapfuta ntacyo ingana gute kimenga bijya bihugu bya imbuto by'abashinwa menga ariko baratanga amafaranga dufatiye ntakabiye kuri Uganda bagomba kuyifatira igihugu kibuga cy'indege babuba bakiri ingana gute bazo byanze n'ibyo murakoze
murakoze cyane professeur Funenge kuri icyo kibazo ashikirije avuze ko mu gihe amadini afashwe ari umutegetsi ari ku butegetsi akahava umusubiriye ngo ntayarihe ngo bigenda gute mwo mwishura
urakoze kumijambo ni ibyo bita urumva leta iyo mu president ahari agafata ideni kabakaba ni nibwo bavuga yuko leta ntibungwa leta ntibora ubundi ake aza akorera mu ngato warahaze ni ukuvuga iryo deni ibandanya ririhwa uko rikwamye kuko leta ntibungwa cyangwa ibore ingingo yafashe imbere y'uko ubundaza igumi iri mu ngiro nuko namwishura
yego nawe professor Pascal Nizigiye yavuze ko ngo bigenda gute mu gihe igihugu kitashobora kuriha ayo madeni nibihe bikurikira
yari yabivuze Fudenge burya ubushinwa iyo buhaye madeni igihugu byo muri Afurika naho kenshi bakunda kuvuga ko atari bintu sahagaragara cyane ngo bigegeshwe mu binyamakuru bavuge amafaranga yatanzwe n'ibindi bijyanye n'iyo ngurane burya barafise ibipapuro bashyira ko bakavuga ati hamwe bidashobotse ko dushobora kuriha sikirizo twavuga tuzosha dukora ikigenzi neza nibyo twumva rero bizokorwa ku gihugu cy'u Buganda ku byerekeye yanze kidege yasebe cyane Mombasa isambere naho muri Zambia urumva rero hari ibyo bumvikana abategetsi hari ibyo bumvikana hagati yabo bashyizeho muri Afurika barafite ibyo bumvikana ariko ahandi barasumva mu bindi bihugu bigenda bitanga amadeni iyo ibihugu biteze igihe bikananirwa kuriha amadeni baraca mu biganiro bakavugana ariko n'ibihugu bamaze gufata ko ibihugu bifite amadeni ayinjiye cyane ku buryo afashe umugambi wo kugira ngo amadeni amwame yiyakire kandi bagire ikiriro cyo kuyariha kinini kurusha icyari cyumvikanye ariko byose rero bisa mu biganiro ukugene ibihugu byatanze ayo madeni n'ibyayakiriye byumvikanye kugira byocamo kugira ngo amadeni ariho
muri make hari ikindi kibazo yabajije ngo urugero rwo bari uruhe pourcentage ku madeni ngo ubushinwa busaba amadeni bo Afrika nta sinzi ko ari inyishu
iyo boisanzwe urabye ku rugero rw'ibihugu byo tahe y'ubushinwa muri Afrika ugereranije n'ahandi ubushinwa buri mitahe yabo isi usanga muri Afurika ari ibice bibiri ku ijana ni ibice bibiri ku ijana kuvuga yuko imitahe y'ubushinwa muri Afurika naho abanyafurika bashobora kubona ko ari myinshi imyinshi urabye ku yindi mitahe ijya ku isi mu bindi bihugu kuko burya ego niko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aravuga yuko urabye ibidandazwa ushinwa na Afurika bihanahana usanga biri ku rugero rw'amamiliyari amajana abiri y'amadolari amahera menshi kandi yarabyumve cyane kuko mu bihumbi bibiri yari amamiliyari cumi gusa
reka tugaruke ku mirongo ya telefone tugaruke ku mirongo ya telefone dufite David Ninganza uratwumva
cyane
uri he David
ndi hano muri Amerika muri Columbia y'Amajyepfo
ufise icyumviro shikiriza ikibazo baza abatumire
nashaka mbaze abatumire murabona ko ibihugu bya Afurika nk'uko bose babivuze hari ikibazo cy'amadeni menshi bifitiye ubushinwa none nibaza ayo madeni abakutse kuberiki ibihugu bya Afrika bidashobora kwishyura kandi tuba dufite amabuye y'agaciro cyane cyane ko turi gufata ayo madeni twumvikana ko ruzabishyura mu byo dutunze bishoboka bite ko ayo madeni akomeza kuba menshi kandi n'ubushinwa ubwabwo bugakomeza buduha andi madeni n'aya mbere tutari twayishyura biterwa n'iki nicyo tubazo nari mfite kubatumira
murakoze Professor Funenge mu mwishyure Professor Funenge
nagana mu mwishyure
yego
kubera iki kinarikwa binarikwa kuriha amahera bishyize amabuye y'agaciro na amabuye y'agaciro ni kidarucika icitwa ato ku mpande zose no kuvuga ibihugu bya Afrika nta n'ubushinwa yuko ubushinwa buza kwimba amabuye y'agaciro hanyuma ibihugu nabyo byo muri Afrika bikavuga biti arazayinde tuzamushyira ingoni mu maguru hanyuma bose bagahendana hama ubushinwa bukaza gusanga ayo mabuye y'agaciro butari kubuyimba bisanzwe hama ikindi nacyo bakora yuko ibihugu byo muri Afurika nubwo bitori deni birarizi neza ko bitazohiriha cyane cyane iby'ubushinwa kuko ubushinwa bwarasamaye ibihugu by'i Buraya byasanze byibwe kera mu 1990 byaribwe bisanzwe abaperezida b'ino muri Afurika baratora inoti baraca batwara n'abanyagihugu ntibabimenye hanyuma baraca kuvuga ngo twe twabuze ingene tuyariha ubushinwa nabwo rero ni nta gitangaza kubona buriko burabura ingene buriha ingene buriho kuko bwiyumvire kwa buriko burashyira imitari mugabo rero kubera ko ubushinwa bubibona bugaca buguma bubangamya bwongereza ideni aho ikibazo gihagaze ko ubushinwa bwongo ntibubona gusa iryo deni buharura warura ingene abo bantu batofashanya ibijyanye n'itunganywa ryo ngaha ku isi ibijyanye na politiki mondiyale ibijyanye na politiki mondiyale niko kishyire mu kirundi kano sinemi sikuru ubushinwa iyo butanze ideni abo bategetsi ntibashake batware mugabo jewe ndonke aho turwanira hamwe ndonke abafashe urugamba kugira ngo nk'igihagararo ku isi ni kuvuga rero kubona ribanganya riduga ibyo biri kubicyagiha birumvikana neza kuko ubushinwa buvuga buti ayo mafaranga njyewe mfata ko ntaye uwo ndo kuri imana nkanyishyura utaka yanyishyura ntacyo oke
murakoze Jean de Dieu Irankunda nawe ari ku murongo Irankunda uratwumva
yego ndabumva cyane
Jean uhamagara bihe Jean de Dieu
tugende Bujumbura mu Burundi
ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize
jewe ukore ushaka gushikiriza ikibazo abatumire
tuvuga ku ijambo
ikibazo cyanjye nagira mbaza ati ese igihugu gihawe ingurane n'icyo gihe cyiyishyurana cyangwa uburyo bwo kuyishyura ingurane ntihavura iboneka nagira mbaza n'icyo gihe bitwara igihugu cyitwarirwa cyane kandi ari igihugu gihawe ingurane ikindi hari amasezerano byatangiye ayo masezerano ntashobora guhanaguzwa cyane ari nk'andi mashyirahamwe bya esenye bya banki mondiyale nabyo hariho ibihano bitegura guca gitanga cyane gishobora guca gihura ati turahebye cyangwa ibyo itwara nabyo icyigisho gihugu cy'ishuri akabazo kandi nako murakoze
murakoze Professor Pascal mu mwishure Professor Pascal
bujya kuva ajya amabanki akomeye nka Fomo de Tereza na Kira cyangwa Banki Mondiale kuba zigishyiraho mu by'amajyana 1994 ni uko hakiye haba hariho amategeko ngenderwako mu bihe byo gutanga amadeni n'ibindi ubwo rero burya ideni mu bisanzwe kuvuga ngo hoca haba igihano kuko ideni burya rijyanye n'ukwizerana nta muntu hari ideni n'ubundi cy'igihugu ngo bwira ideni kindi kitakizeye ni nacyo gituma usanga ibyo byo guhana cyane cyane kuvuga ngo ibiza mu manza zazo ntibiba ariko haba kuganira kaganira n'iki byo twari tugegereye ibihugu bigezeze bakabona ko bidashobora kuriha bari bafite ingingo bashakafata kugira ngo bagabanye ayo madeni cyanze bongere kw'ikiringo cyo kuyariha mugabo aho hose ni ukuvuga ibyoroshye kuko usanga barafite ibindi bashobora kugira ngo utegerezwa gukora niba ugomba kujya muri kirya kibanza cy'ibihugu byo bita teritwobure sezandese kaje ngo kugira ngo bakugirire ukundi kugira urihe ideni mu kiringo kiri barafite ibindi bintu bashobora kugira ati utiriza gukurikiza ibindi bintu urumva rero naho utabuhariwe atari igihano kiboneka tuvuge kiba giciye mu manza murumva yuko gusora amadeni y'umurengera ari kwishyira akagozi mu izosi nacyo gituma nibaza ko byeca mu nzira ziboneka kandi akayigambira se gutegura igihugu kugira ngo igihugu gishobore kugira amadeni mu mahera mu migambi kiba cyakoze y'iterambere.
Murakoze. Dufite kandi Leon Cargo. Leo, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ngaho ku isi ry'Amerika.
Uhamagaye urihe Leo?
Nitwa Leo Cargo, niyo ubu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo ubaza abatumire icyumvire shikiriza kuri iki kiganiro?
Ego, nari mfite akabazo hamwe n'icyumviro ariko kampere ku cyumviro. Ibintu by'imigenderanire mu bihugu byose biratera amakenga, na cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afurika usanga bikiri mu nzira y'amajyambere, usanga imigenderanire n'ibihugu bisa nk'ibikize, irimwo akantu kadatomoye. Twavuga yuko kadatomoye kuko ibihugu bikize bica bigomba guha amadeni cyangwa gufata ibyo bihugu, ugasanga ibyo bihugu nabyo bidashoboye kuzoriha ayo madeni, ugasanga n'igihugu kiriko kirahahombera. Nashaka mbaze uwo muhinga bwana profeseri, na cyane cyane azobereye ibintu by'imigenderanire, igiki cyokorwa na cyane kugira ngo ibyo bihugu bireke kwiremereza amadeni, na cyane cyane nk'akarorero duheruka kubibona ngaho muri Tanzania, aho byapfuye no kutumvikana hagati ya perezida n'uyoboye inama nshingamateka, ikavamo umwe yegura cyangwa atanga imihoro. Mbega ni igiki cyokorwa? Naho Ubushinwa buvuga yuko buraza ishinga n'ayo madeni, ariko n'Ubushinwa nabwo buri mu baremereza amadeni ibyo bihugu. Mbeho ibihugu bikize byo byera gute kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibigume inyuma y'ayo madeni, cyangwa ugasanga ahubwo bikorera atera n'uruhagarara? Murakoze cyane ngaho ku isi rya Amerika.
Turabashimiye rero. Professor Blaise Fumenge Mwamwishura.
Murakoze. Kuri icyo kibazo cyerekeye ingene Ubushinwa ingene bihugu byopfa mu madeni, navuga yuko bitoroshe kubera ibihugu byo mu Afurika biracyafite ibibazo n'amaekonomi n'ibyoya ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bukiri butoto, biragoye ko uva inyuma y'amadeni kuko nta kuntu imbere mu gihugu biragoye ko bushobora kwibeshaho, cyane cyane ibihugu bito mu Burundi n'u Rwanda ntaho bifite ikora. Hariho n'ibindi bihugu bitoye amadeni ku gahokero nka Congo cyangwa Tanzania za Uganda, ni ibihugu binini bidafite ingorane z'amafaranga ya Leta. Mugabo zivuga ziti njyewe uko umuntu ampaye nta gihe kimareka kuyatora, cyane cyane yuko nko ku Bushinwa butari kororoka, ni ukuvuga kintu jewe ibanze tukuba mu presidente mu gifaransa ugabo ntacho bona chokoko kuko situation yaba ingene ubutunzi butunganijwe mu bihugu bya Afrika ni impact nicyo cyita impact none naho udashobora kuva muri iyi myaka akagenda kuba ubundi bwenge bushaje n'iyo tumije kideni nishobora kubona yasiduka gushika aho ushinwa nabwo nyine gutobora ko kahe nakujya ibihugu by'i Buraya byahenzwe muri imbere ya 90
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa bufise ku madeni bwahaye bimwe mu bihugu byo muri Afrika biko binanirwa kuyariha canke bishobora kutayariha. Twatumiye rero Professor Pascal Niyo Nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no muyandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu na Professor Blaise Funenge nawe yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi bombi bari I Bujumbura. Reka tubandanye kuri iki kiganiro abitegereza ibintu baravuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika ko bwafashe imigambi kugabanya ayo imitahe bwa bwemereye gushira muri Afrika mu kuva ku miliyoni 60 y'amadolari akajja ku miliyoni 40 y'amadolari bitegereza ibintu bavuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho ariko basaba ko amadeni bihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye butunzi bitameze neza muri ako karere ko ari bintu byumvikana abo bakurikirana ibintu uko babivuga. Professor Pascal Niyo Nizigiye muhabona gute nga
je ni bintu bino kabo uko ubushinwa nabwo burabona buti ame kuba dusanga mahera mugo tutabona yagaruka ifate kuwumva naho tubona yuko mbone safari yo amasengera nabuga yuko igihugu bigashoboye kumva abashinwa bashobora gufata kuri icyo gihugu ariko nabyo ni mu gasigira yoroshye kugira ngo umuntu kwigarurira amahera niba yaratanze ariko ari ikiza kigeze kuba twagize bubo umwigisha wo muri Amerika w'Umurundi muramuzi ko ari wose ndi ku mana akoranye n'ubundi barimo muri Amerika banditse igitabo cyitwa la vie de Dieu kivuga mu kirundi ko ari amadeni yica amadeni ageze nk'uburezi kubera ari amadeni adatuma ibihugu bitera imbere ahubwo atuma bamwe bashaka kwihariye amasingo aribo bafasha mu nzira ajyanye n'amategeko kugira ngo bayakoreshe uko bashaka kuko muri icyo kigwa bakoze abo bigisha barerekanye ko kenshi amadeni ajya muri Afurika usanga ibicuruzwa bitandatu ku ijana bica bisubira mu bihugu ayo madeni yavuyemo kandi biciye mu nzira bitajyanye n'amategeko ni ukuvuga ko hari n'ibindi bisumba ari ibyo kuyonora rero nibaza yuko umuti wa mbere ni uko amasibo ya leta yatunganywa neza kandi agatunganywa mu buryo bujyanye n'amategeko iyo bita transparence bisa n'imyitangire y'ibintu byinshi n'ahandi y'ibintu byinshi ni ukuvuga ko hari nk'abantu barashaka kugira bakandeje n'inyungu zabo zo gufata ayo mahera yasanzwe ku gihugu kugira ngo bitere imbere bakayashyira mu mifuko yabo cyangwa bakayakoresha mu nzira zituma baribo biruka kurusha abandi bemeye mugabo rero hariho n'ikindi kintu twavuze gikomeye ni uko ibihugu bya Afurika byashobora kwiyizihiza biteza imbere amahirwe kuko nta gihugu cyateye imbere kidateza imbere amahirwe kugira ngo ibi bintu turonga by'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu by'ibyiza bishobora guhindurwa ngo ibyo n'ibintu bigurishwa hanze bishoboke naho handi by'amadeni by'amadeni n'ibintu bisanzwe nta gihugu na kimwe gisagira ideni na Amerika yasize ideni z'ibihugu by'Ubufaransa zifite amadeni mugabo zikomeye no kuyakoresha neza kugira ngo zicukire amadeni kukongera amadeni zishakire amadeni kugira ngo zikure muri iyi nzira turimo
Nurakoze.
Ibihugu bidateye imbere kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Pasi ugume ku murongo turagaruka mu kanya.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa, impungenge ku madeni cahaye ibihugu vyo muri Afrika, bimwe bimwe bikaba bitanguye kudashobora kuyariha. Tugaruka ku miyongo ya telefone dufise Pasi Kizigenza, uratwumva? Pasi uratwumva? Pasi ntatwumva, murongo wiwe wa telefone utereza kuba utameze neza. Tubandanye iki kiganiro aho turi kumwe n'abatumire Professor Pascal Nyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu, na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi, bombi bari i Bujumbura. Umuntu abandanije kuri icyo kibazo Professor yari karavuga Pascal Nyonizigiye, hari cyo mwokongera ko Professor Funenge?
Icho nubunganira nuko kwa nubushinwa utanguye kugabanya ukava ku mirongo itandatu ukaja ku mirongo ine, nuko vuga bwamaze kubona yuko nabwo nyene uriko uribwa nkuko ibihugu by'i Buraya byoheze idorosede ntibwe ngo imbere ya mirongo icenda, niyo bituma inyuma ya mirongo icenda bacavuga ngo mudahezeho demokrasi nta n'ifaranga dosubira kuba ero n'ubushinwa bwamaze kubona buti abo bagabo bariko barangiba kubera umuntu umwayiteye aya madeni ahabwa ibihugu, umuperezida arashaka gutora amafaranga yose agaca yajya, hanyuma umusubiriye agaca abwira ubushinwa ngo nudusubire ku ngora aba yamuhaye, ubona urabona ko ari umuntu dikitateri twenawe tuzokumia. Ibyo rero birakunda kandi ubushinwa kugira ngo ubwe bunaze kukurwanya buva mu Bushinwa buza gushyira muri Afurika ni birebire. Ni ukuvuga rero Ubushinwa buriko burabona neza ko nabwo nyene buriko butotera mu bombi, kubera ibihugu ni biri credible none ni biri hafi adeni neza, kubera ko bitari kubiraya amadeni neza Ubushinwa bushavuga buti reka rero tugende buhoro buhoro iyo migenderanire kuko niza nshaka kuri bo nindi mpa ku madeni, reka ngende ndagabanya buhoro buhoro tuzoharurira ku bindi. Nishobora kongera ko gusa ko ibihugu n'Ubushinwa kuko nabwo nyene bwasubiriye ku ntambwe yo kuvuga buti abo bantu batabanyirwa.
Murakoze. Ku murongo kandi Roger Niyonkuru araduteye akamo. Roger Niyonkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Roger Niyonkuru uduteye akamo urihe?
Yewe ni muri Muyinga kumwe n'uteye.
Mu Burundi.
Yewe mu Burundi.
Mufise ikibazo ikinjwe mushikiriza abatumire.
Muri make n'ikintu cyose cyaje ni kibazo. Koreranga umuti wacu mbere kwa cyane nawe banywari n'izahabu ngahe iwacu mugabo yose tubaza tubazana none eske Uburundi bwogwe bwoba buri muri ibyo bihugu bisaba madeni, reka ayo madeni yo ko twumva tubona yuko kabisa ari umurenge, reka babayatse baratumye twebwe kandi kuri abantu b'Abarundi, kandi Abarundi turashakiza kumenya ibintu birabera mu mutwe wacu
awe dufashe awe duhetse mu ngozi niye
murakoze mwarangije
sabwe
mwarangije kubaza
yego hamwe retwe sanga nkombe ayo madeni bayo hasi rero ariko nanga nkabaruni uko bateza kuyakama bakatubaza ati sore cuma akudeni kuri bizinesi bizinesi hawa sangiye ne todo esto que se na barundi ene se ituma rero muri market dusanze ya market ati baya kandi twe nta nayo tuzi muri market sinzi mu rundi yo baya za market kandi inza abo bize bimwe zaba zuru na ba zantu ze ni na bashinwa ndako cyabo sandi ne ni zo bakoreje ayo madeni zo bagize konuko cyego amagabe na aro
murakoze leka professor Pascal Nyonizigiye abishure murakoze deka tugaruke kuri pasi kizigenza yagarutse ku murongo pasi kizigenza uratumva uhamagaye uri he
ndi kigari
ufise icyumviro ushikiriza ikibazo
arayi kibazo cyaka kubaza profesori ikeshi kumba ibihugu byo muri Afrika abafashirizanye nibaza ko wenda hari amasezerano bagirana cyangwa muri ayo masezerano haba hari ingwate bahabwa nimba bihari bwo porosera araza kutubwira hanyuma banambwire igihugu cyo muri Afurika gifite amadeni menshi
murakoze umwishyure Professor Funenge
nuko ntacyo dusereza mu gomega bageze ko hari amasezerano bagirana
yego
Mwishanzwe bagira amasezerano nawe ugakora igikingirizo kikwiriye kugira ngo umuntu avuge ngo ngaho oyi ideni bitori wacanye ivyo twumvira yeze nizo ca mu ngiro
hanyuma yabajije ngo igihugu cyo muri Afurika caba gifite amadeni menshi kurusha ibindi nikihe Professor Pascal mwo vuga iki ku cyo kibazo ahejeje kubaza uyu ahejeje kuduhamagara
cyo kuvuga igihugu cyabaje gifite amadeni menshi
yego yabajije kubyereke ubushinwa ndibaza
Zambia ndiye cyo ari cyo gihugu muri Afurika gifite amadeni menshi y'ubushinwa kuko yashinwa batangiye gukorera yo kubasera basa nuko bagomba yuko ari igihugu kigororeye kuko ahubwo bikaje nyinshi yariho kuko yuko mu bihugu byo mu burayi bw'uburengerazuba nk'ubwongo bijyanye n'ibindi abashinwa basiye nk'abantu bajya gushyiraho igisahe yabo yoroshye cyane ubwo rero nicyo gituma ari igihugu gifite amadeni menshi cyane
yego ubushinwa buravuga ko bushaka gushyira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushyigikira amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afurika bakamenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaje hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afurika Professor Pascal mwiriza kuvuga ko mu byo mushyira imbere ko ari guteza imbere amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afurika icyo cyumviro cy'ubushinwa mukibona gute
ikicyumviro kibi kiri kuko ayo mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye arafasha cyane abanyagihugu bya Afurika kuko turazi ko hari ibihugu bifite
umutungi utarakomera cyane. Ibyo rero bifite ubucuruzi butarakomera mu gihugu bidafite amashyirahamwe manini cyangwa amahingurire akomeye, ku buryo usanga ikintu gishashe cyane mu kwiteza imbere mu by'imibano no mu byo matungo n'ayo mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye. Ibyo byari bintu byiza cyane igihe byogenda mu nzira nziza, inzira ziboneka harimo transfara, inzira zijyanye no gufasha neza amatungo y'igihugu. Ibyo bintu bikajya imbere kuko iyo ari amasezerano yigegeje, iyo ari ibintu byigegeje bitaboneka neza bishobora kuvamo ibintu bibi, bivamo ibintu by'akaboko yo kurondera inyungu z'umuntu ku giti cyiwe aho kurondera inyungu z'igihugu.
Murakoze. Gerard Sibomana aratwakuye, uratwumva Gerard?
Ego ndabumva cyane rwose.
Gerard uri he?
Yewe ndi kumukenye muri Bwambarangwe, intara ya Kirundo.
Ego umwanya ugiye kurangira mu nyarutse, nimba ari kimvuyo cyangwa ikibazo mubaza?
Ego ikibazo nabaza kandi gishyirizwe n'icyumviro.
Ego
niki abantu baba iyo muri leta z'ubumwe za Amerika ubu baje bakaza ino mu Burundi? Halo,
ndabumva, nduga ku ijambo nyarusa.
Baje ino mu Burundi baza bazanye ibintu gusa bazoza gufasha amaseminari, bakisha abanyagihugu mu maseminari kugira ngo babahume, nahubwo igihugu barimo bakinyonyera. Kesi ni ukukinyonyera kubera utusanga bahuma bene gihugu bake bake nko mu ikomine bagatora abene gihugu ijana bakatora bashyira mu maseminari bakabaha utuntu ibihumbi icumi byo muri seminari utundi natora igihugu bagaca bakifatira mu ikomine, abumva buri komine babasha babana ijana bakabashyira mu maseminari. Ni nacyo gituma kandi ubwo ajya abatore mu maseminari niyo uca usanga barimo turimo turaza kuriha abene gihugu bose n'igihugu cyose, abumva abanywanyi ijana bagakabaza kujya amadeni bakazopfa natwe bishyu turazopfa turishi. Yego
murakoze, ikibazo
cy'icyumviro cyane.
Murakoze ku cyumviro cyanyu.
Yego namwe murakoze cyane rwose kuma uno murongo.
Nta kibazo.
Yego
nta kibazo, dukorera abanywanyi bacu nicyo dukora. Yego mukurangiza Professor Funenge, harakandi mwo kongera ko kubijanye n'icyo cyimbyo cy'ubushinwa cyo gushimikira cyane ku mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afrika no gushimikira cyane ku budandaji, turafise nk'umunota umwe mu munota umwe.
Murakoze ku kibazo. Icyo kibazo cy'uko bashyigikira amashyirahamwe mato mato cyane ayagereranye, naho bitandukaniye nicyo kindi cyo ayajeje cyo cyumvira cyo aheruka. Abanyamerika bo bavuga bati amahera niyo kujya muri hose de yose bivuga bita amahera kati y'abanyagihugu kuko ubutegetsi turabona ko butari kutariko dukorana neza, turabona amahera bagaca bayaca. Reka rero tuyashyire abanyagihugu kugira ngo abashikire. Rero kuri iki abandi nawo ubushinwa nabwo nyine bwatanguye kwikeka ko ubutegetsi butabigenza neza, ahubwo uri kuvuga buti reka n'amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye kugira ngo ngende nawe bahoro buhoro gukorana n'ubutegetsi, ahubwo ngorane n'abanyagihugu bo hasi atari kubafasha mugabo ndabaha amadeni kuko ubushinwa nabwo burakeneye aho butanga amadeni. Abanyamerika nabo bakeneye abantu bakorana. Murakoze.
Murakoze. Mu misegonda 30 hara ko mwovuga kanyuma Professor Pascal, misegonda 30 ni murenze.
Yego, nimeza yuko ari kugerageza kugira ngo bihutse.
Yego. Reka tu yego, umwanya urarangiye Professor. Yari Professor Pascal niyo nizigiye yigishije yerekeye migenderanire kuri kaminuza y'i Burundi no mu yandi makaminuza iyo mu gihugu no hanze, na Professor Blaise Funenge na wenyene yigishije yerekeye migenderanire kuri kaminuza y'i Burundi. Bombi bako tuvuga ku kibazo cy'amadeni y'ubushinwa bwa hari bihugu byo muri Afrika aho ofisi impungenge kwa dashobora kurihwa. Mwese mwakurikiranye iki kiganiro, tubifurije ibihe byiza.